muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabashuhuje mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Duhere ku ngingo z'ingenzi z'amakuru. Intumwa z'umuhuza mu biganiro by'abarundi i Bujumbura barabonana n'abanyapolitiki batandukanye. Abanyagihugu bateze iki kuri ibi biganiro?
Urabikenewe bamaze gutuma ko no kwitaba bakajya bakabyumvira hamwe babatuye akantu mu byiza ngo kwitaba bakajya bakumviriza imivugo
none bo butoneke kubyitaba kandi abantu mu kugira bumvikane bahurira ku mukozi
abo batakwitaba nibo badakunda igihugu.
Aba rero ni bamwe mu banyagihugu n'abikarusi. Hagati aho, Uburundi bwakiriye imikino ngororamubiri ya Afurika y'Uburasirazuba, ariko u Rwanda ntirwagiyeyo. Iyi mikino ni iya mbere mu mateka. Nk'uko Rona rimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, intumwa z'umufasha w'umuhuza mu biganiro by'abarundi Benjamin Mkapa bari Bujumbura baraganira rero n'abanyapolitiki, baragenzwa no kubaza uko ibi biganiro byakomeza. Ni inkuru ya Raymond Zimana.
Nk'uko inkuru ziva muri bamwe mu banyapolitiki zivyemeza, intumwa z'umufasha w'umuhuza w'abarundi zizobonana n'abanyapolitiki batandukanye kuri uyu wa gatanu mu gihugu cy'u Burundi, naho bataramenyeshwa ibizokwigwa. Bavuga ko izo ntumwa zizoba zije kubaza ingene ibiganiro kubegwa n'amatata ari mu Burundi vyobandanya kugira habone kumwumvikano hagati y'abanyepolitiki. Mu mugambwe Sawanya Frodebu utavuga rumwe na leta, bemeza ko izo nkuru bazumva ku bandi kuko bobo bataratumirwa. Leonsio Ngenda Kumana icegera turongoye Sawanya Frodebu avuga ko inzira y'ibiganiro ariyo yonyene izotorera umuti ingorane n'amatata ari mu gihugu cy'u Burundi.
Kwari n'igitangaje ahandiko nakubwira uko byavyumva n'abandi twebwe ibyo badutumira nk'uko mukayanza batari badutumiye bagiye kwiga Federute twarinda gukoresha ingufu kugira badutumire n'ubundi bugire ngo twaratumiwe turamenya ibyo ari byo. Rero nakubwira uko sinzi ko tuzaza no kubonana ikiganiro umugambi Sawanya Frodebu tubyanka niyo nzira y'umugambi Sawanya Frodebu ni nayo nzira iri mu masezerano y'Arusha. Burya ni narijya bwirizwa shingiro ryo mwaka 2005 niko ryubatse ryubakiye ku biganiro ahantu hose azobiganiro batugiye ko tuzoterera bagombye dushaka abantu bazoza baratuduragiza batusamara.
Uyo ari mu ndongozi z'umugambwe utavuga rumwe na leta Sawanya Frodebu adashima ingene ibindi biganiro byagiye biraba, avuga ko uyu mugambwe hamwe wotumirwa wobanza kubaza intambwe ibiganiro bigeze ko kuko hari byari kuganirwa ko byarangiye.
Nuko batubwira aho bigeze kuko twebwe tidushobora kumenya aho bigeze turavye aho twari tugejeje mu mpera z'umwaka 2017 tukaraba n'ibyakurikiye ngaha akavugwa igibwirwa shingiro rishashe akavugwa igipapuro rw'inzira tituzi abo ikibazanye aho bahagaze abantu tubabaze aho bahagaze bo twari tugeze n'ibiharu kugira ngo babandanye nabo nyina dusheshe umwanya
muri leta y'u Burundi hose. Uko babibona Gaston Sindimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yemeza ko ibiganiro byarangiye, akavuga ko atamuntu n'umwe yosubiza inyuma ubwigenge bw'abarundi.
Abarundi twiteguye ibyacu hanyuma ugashaka kuganira tukamwereka ibyo twateguye. Ntitwuza kuganira n'ushaka wese n'igihe ashakiye ko tutiganira ibyacu. Umuhuza twaremeye ko ari umuhuza w'abarundi, ni umuhuza w'abarundi bashaka kubaka, si umuhuza w'abarundi bashaka gusambuka. Kugira twubake rero tuzobereka baze barabe hanyuma tuganire tuvize ibwirizwa shingiro dusaba kugenderako. Uno munsi nta muntu n'umwe yitwa Mkapa, yitwa Nasiozine, yitwa Ubumwe bwa Afurika bushobora gusubiza inyuma ingingo abarundi bafashe.
Abajijwe ku ntumwa z'umufasha w'umuhuza zigiye kubona n'abanyepolitiki icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, aremera ko leta itoburabuza ubushaka guterera mu bijanye n'amahoro, naho yemeza ko hasigaye gusa ibijanye n'urupapuro rw'inzira y'amatora ya 2020.
Nta ntumwa n'imwe tutakira, ibaze baraba amahoro baranye twe turabikora, hanyuma mbere baronke n'ingene biga baze kubyana abandi ngene bataha twebwe nta kiganiro na kimwe tutitaba twamye tubyitaba keretse dufite umwanya. None baganira bashobora kuganira ibya manda ya gatatu nimba tubibaza batari kurota bashobora kuganira yuko ibyiza shingiro ibyo byararangiye. Uno munsi mbega twoshikira amatora yubahiriza demokarasi gute? Inzira twocamwo niyi, vyogenda gute? Sigaho urupapuro rw'inzira nta bindi bisigaye.
Bamwe mu migambo itavuga rumwe na leta bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko atabutumire bararonka, ariko bakizera ko bazotumirwa kuko inkuru bafise zemeza ko iyo mibonano izoba ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. Ibiganiro bibera inyuma y'igihugu cy'u Burundi bikaba byaheruka kuwa 27 ukwezi kwa 11 gushika kuwa 8 ukwezi kwa 12 2017 iharusha mu gihugu cya Tanzania. Ibiganiro bititabwiye n'abanyepolitike bahunze igihugu cy'u Burundi bahurikiye mu runani rutavuga rumwe na leta Senared. Ibyo biganiro bibera hanze y'igihugu bikaba byaciye biba birahagaze kuko leta y'u Burundi yashikirije abajejwe gutunganya ibyo biganiro kwidashobora kubyitaba mu gihe mu gihugu hari kwategurwa amatora y'ibwiriza shingiro rinyanyuye. I Bujumbura, Remozimana, Ijwi rya Amerika.
Banyanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ubu kandi murimo muradukurikira ku mirongo migufi 19 na 22 kugera saa 2 ijoro. Abanyagihugu bo mu ntara ya Karusi basaba abanyapolitiki gufata inzira y'ibiganiro bishika, basaba umuhuza gukora ibishoboka byose kugira ngo impande zose ziganire koko. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana yaganiriye nabo.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Karuzi bemeza ko inzira y'ibiganiro ariyo yari ikwiye kwisungwa kugira ngo baboneke amahoro arama mu Burundi. Abanyagihugu basaba impande zose guhurira mu biganiro bafashijwe n'umuhuza baheze bicara ibibazo bibatandukanya, bamunonereho no kubitorera umuti urama. Aba ni bamwe muri abo banyagihugu kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
Urabikenewe bamaze gutuma ko no kwitaba bakabyumviriza hamwe babateye akamu ku byiza bwo kwitaba bakajya kumviriza ibivugwa.
None bobotwa niki kubyitaba kandi abantu mu kugira bumvikane bahurira ku mugozi umwe?
Abo batabyitaba niyo badakunda igihugu. Wewe ntucyo byumva?
Abanyapolitike hanini ibyabo twebwe ntidushaka kucyahura. Oya, ntidushaka kucyahura. Mugihe bibandanya bimeze uko, cyo nibaza yuko ntibabimeze neza cyane, ntibabimeze neza.
Kuba nibaza ko bose bahurira ku mugozi, bose nyira ku mugozi umwe, kuko Imana yabaremye ari imwe, bagaheza bakajya hamwe bakaraba ingene ibintu byogenda bakabitorera umuti.
Nibaza yuko bose bobyitaba, hamba ibintu bikagenda neza. Kuko maze iyo umaze kwitaba ibintu be nibyo ugira yakajambo kuyeyo, niho rero ushobora gushika uvuga uti jyewe nabonye iki cyangwa sinabonye iki. Kizaje numva ko bokwitaba bose.
Jyewe ku ruhande rwa jyewe icyo niyumvira, icyo gituma bamwe batabyitaba. Turafite nk'indongozi, nta na hamwe hatari indongozi, nko gace usanga na nyandongozi dufatishe ivyerekeranye n'ibikorwa bajejwe. Bwanje icyo mbona menga hokangurirwa abo batware, mvuna ikanguro ryo bakubatware.
Icyo ndavyibaza ko nuko mbona ko abavyitaba aribo bakeneye ko amahoro yoboneka. Abo bandi batavyitaba nabo nabashaka ko tuguma muri buruguvurugu, igihugu kidatumbera mu bikorwa cyari gishaka iterambere, bigatuma iterambere ritera risubira inyuma.
Ibyo navyibaza ko nuko usanga hariho bamwe muri bo baba bafise imitahe barondera bagaca batinya rero kuza mu gihugu cy'u Burundi. Icyo ni icya mbere bivako. Icya kabiri nuko ngira ngo eba ahantu hari icyo basanga badahuriza ko na cyane cyane mu mwiriza w'amabwiriza ashingiye. Nizo badahuriza ko kanini.
Abo banyagihugu bo mu makomini atandukanye b'intara ya Karusi hagati mu Burundi barafite icyo basaba abanabariya kugira ngo Burundi bushobore gutsimbataramo amahoro atawukumiriwe.
Kugira ngo bitore umuti urama nuko bashyira imbere iyo nzira y'ibiganiro.
Bwanje icyo mbona menga hokangurirwa abo batware, mvuna ikanguro ryo bakubatware.
Kubwanje kugira ngo bitore umuti urama nuko kwanza ubanza kuhagura ijya mitayi barondera hamare bakita bidegembye aba boze baza kandi bagaca bayagabumbika.
Jewe icyo nibaza no kwibaza yuko bose boje inama bakaheza bakaraba icyo boshikiriza.
Yabo jya mukuri bakita kubwanje kugira ngo bitorege umuturama ni yumvira yuko abantu uwari wewe salingamwe yoba yagiye kumviriza ibyo bintu ko yo shikababwira bose ati nimuze muragenda mumvirize ko ni ibintu biko biragenda
icyo kokorwa nuko leta kwikora kumuhuza akaraba icyo yofasha kugira ngo iyo migwi yose ihurize hamwe
abanyagihugu bashikirize ivyo mu gihe ibiganiro bihuza abanyepolitiki batavuga rumwe biguma bicumbagira aho no munsi hitabura uruhande ejo hagasiba ruriya ikarusi hagati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Ako ka video rero ka makuru y'umunota umwe mushobora no kugasanga kuri Facebook y'ijwi rya Amerika VOA radio yacu mu ijambo rimwe. Guhera uyu munsi kugera ku itariki ya 30 y'uku kwezi kwa munani, Burundi burakira abanonotsi n'ababaherekeje barenga 2,300 mu mikino ya mbere na mbere y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Evariste Nzikobanyanka araduye inkuru irambuye.
Turukishura jisumbuye ya SOS Mukamenge ahatangurijwe izo nkino mu ijambo giwe ryo gutanguza izo nkino umushikiranganje ajejwe inkino n'imico kama yashikirije imvo n'imvano y'iryo higanwa rihuza abanonotsi bo mu bihugu by'akarere ka Afrika y'Ubuseruko.
Amasezerano yashyizweho ishyirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko mu gace kayo k'19 amenyesha ko ibihugu bigize uwo muryango bitegerezwa gutegura imigenderanire hagati yabyo mu bijyanye na karanga hamwe n'inkino. Muri aya masezerano nyene mu gace kayo a karanoganza ivyerekeye uguteza imbere inkino bitandukanye. Ni muri iyo ntumbero amahiganwa menshi amaze gutunganywa mu bihugu bitandukanye mu bisata byinshi byo mu bihugu bitandatu dusangiye akarere. Cyongeye inama igira 35 y'abashikiranganje bajejwe uwo muryango bari bakoraniye i Arusha muri Repubulika Yunze Ubumwe bwa Tanzania yaremeje icyifuzo cy'igihugu cy'u Burundi cyo kwakira no gutunganya amahiganwa y'inkino z'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko muri uyu mwaka w'2018 kuva ku igenekerezo rya 16 gushika ku igenekerezo rya 30 Nyandagara.
Inkino zigera kuri 13 nizo zitegekanijwe muri iryo higanwa ry'akarere rigiye kubera mu bisagara bitatu bitandukanye arivyo Bujumbura, Gitega na Ngozi. Abanonotsi bazitaba izo nkino n'ababaherekeje bagera ku 2,328, ni ukuvuga abagera ku 388 kuri buri gihugu. Umushikiranganje Perate niyo nkuru adondagura inkino zitegekanijwe.
Izo nkino ni umukino w'amaguru uwo bakunze kwita football, iy'amaboko basketball, volleyball, handball, netball, beach volley, tennis de table, tennis de court, rugby, karate, taekwondo, judo, box hamwe no kwinonora imitsi.
Akunguko ni kanini ku gihugu nk'uko bivugwa n'umushikiranganje niyo nkuru. Muri ivyo harimwo iyinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko.
Muratahura neza rero ko u Burundi buzoharonkera akunguko katari gato kandi gakomeye mu bijanye no kumenyekanisha no gukomeza iyinjira muri uwo muryango kuva mu mwaka w'2010 gushika ayo mango. Akandi kunguko n'uko hazoba ugutera imbere kubikorera utwabo na cyane cyane mu gisata cy'abamukerarugendo cyangwa mu gisata cy'amahoteli n'ingenzi. Nakaryo kandi keza ku banonotsi b'Abarundi kumenyekana no kumenyana na bagenzi babo bo mu bihugu bitandukanye by'uwo muryango turizeye neza kandi ko abakenyi bacu butazoca kabiri batagiye ku isoko mpuzamakungu ry'abanonotsi bivanye n'inyifato nziza bazoba bagize
igihugu cy'u Rwanda mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko nico kititavye iryo higanwa ryatangujwe icese kuri no wa kane ni mu gihe u Burundi nabwo butitavye ihiganwa rya Sekafa riherutse kubera mu gihugu cy'u Rwanda mu kwezi kwindwi guheze iryo naryo ryahuza imirwi iserukira bihugu yabige mu mupira w'amaguru yo mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko tukivuga ibijanye n'inkino ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ry'umwaka wa 2018 ushiru wa 2019 ku rwego rw'igihugu rizotanguzwa icese kuri uyu wa gatanu kuri stade Ingoma iri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega urukino rwugurura iryo higanwa rukazohuza imirwi ya Message Bujumbura na Etoile du Centre w'Igitega Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika noneho tujye muri Uganda. Depite Robert Chagulanyi uzwi cyane nka Bobi Wine yaba agiye kuburanishwa n'inkiko za gisirikare kandi ari umusivili ibyaha yabaregwa birimo kugambanira igihugu no kubuza igihugu mudendezo ifungwa rya Depite Robert Chagulanyi riri mu rwego rw'ibibazo bishingiye kuri politiki bimaze iminsi bivugwa muri Uganda mu kigano muri sanga cy'uyu munsi mugenzi wacu Edi Rwema yabigarutseho n'impuguke n'umushakashatsi w'umuganda Bernard Sabiti
Depite Bobi Wine ko amaze guzana ingorane nyinshi ku ruhande rw'ubutegetsi kuko bamureba ko nk'umuntu mbega ufite abamushyigikira benshi cyane bahakanya ubutegetsi buhari kuko ni umwana muto nawe ari gafite imyaka 35 gusa so ukaba ureba ko mbega ari umuyobozi amaze kugaragara neza ko ari umuyobozi w'urubyiruko na cyane kuko iki gihugu abantu benshi bakirimo ni bato 88% bari hafi y'imyaka 35
hanyuma
rero ugasanga ukurikiranye amateka y'iki gihugu nawe se history perezida Museveni kuva muri 1986 ukaba yavuga ko atari yakabonye mbega abamuhakanya cyane bafite ingufu nk'iz'uyu musore azana noneho rero bakaba bagerageza kugira ngo barebe ngo ntabamwemereye kugira ngo bamushyigikira mbega ubwuzure igihugu cyose
Sabiti ibyaha igipolisi kimurega ni ibyaha bikomeye cyane ibyaha bijyanye no kugambanira igihugu cyangwa se icyo bita treason hanyuma amakuru atugeraho nuko polisi yagaragaje ibyo ivuga ko ari imbunda yafatiye mu cyumba cya Bobi Wine ayo makuru yo mwebwe nk'abantu bakurikirana hafi ibijyanye na politike muri icyo gihugu cya Uganda murabyakira gute Bobi Wine ni umuntu mwemera ko yaba yaratunze imbunda koko
bishoboka kandi buri muntu wese ufite ubwenge hano mu gihugu nta muntu ubyemera nyine kuko tuzi neza ko government hano iyo ishaka kugira ukuntu yafata umuntu udashaka kugira ngo akomeze gukora imirimo ihereranye n'ibya politiki mbega ubwo nibwo bukobwa bakunze gukoresha kuko nk'ubu izo mbunda bavuga rwose ibyo byose abantu benshi ntawe babyemera kuko bavuga ko mbega hari nyine gipolisi nangwa se abasirikare aribo bagamije imbunda bazishyira muri icyo cyumba yararagamo umujyi wa Arua ibyo ntabwo ari byo bya mbere babikora kuba akanya ubutegetsi babikoreye ku nyundi wakanya witwa Kiza Besigye yamaze imyaka myinshi mbega ari afite izo manza nyine bamushyira mu gihome ko ari kugerageza mbega gukuraho ubutegetsi kuko hamwe bazi ko nk'ubu bamufashe bakamushyira mu koti za buri gihe mbega za giturage hari ubwo ubundi babasha kumurekura ariko ku bw'izo manza bamushyizeho rero kimenyesha ko agiye gucirwa imanza mu manza za gisirikare mu koti masho.
Nkamwe mukurikiranira hafi ibibera muri icyo gihugu, ni ibintu bisanzwe umusiviri kuburanishwa n'inkiko za gisirikare?
Ni birasanzwe cyane, naho mvugira aha ngaha hari abandi basiviri, abantu ba buri gihe bari mu manza nyine bacirwa imanza mu koti za gisirikare, bavugwa ko babasanganye imbunda n'ibindi bintu, ibindi birwanisho, mbega bavuga ko bidakwiriye kuba mu maboko y'abantu ba gisiviri. Ibyo bakunze kubishyira ku bantu bari mu bya politiki bafite ingufu nyinshi cyane ku ruhande ruhakanya government. So kidakoze mbega ntawe dutangaje, twebwe dukunze gucendeza nanga se gukurikirana iby'ubutegetsi bya ngaha.
Dufite n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bifuza nabo kugira ibyo bamubaza. Kuri telefoni dufite Samuel wiriwe neza.
Ikibazo cya mbere mfite ni uko nagira manze mbaze yuko mve bwa budahangarwa abategetsi usanga bakwise na cyane cyane nk'abashingamateka, ko nzi ko mu bihugu byinshi usanga umushingamateka mu gihe akiri muri manda yiwe atararangira yama afite ubudahangarwa kuvuga ku butungane dashobora kumuhagarika cyangwa kumukurikirana kiri muri manda yuko Bobi Wine asaba bufise.
Icyo ni ikibazo gikomeye kuko umutegeko nshinga ntabwo rivuga ko umudepite aba hejuru y'itegeko, nangwa se ko adakwiye gufungwa, nangwa adakwiye gushyirwa mu koti ngo ahagire imanza acirwa, kuko izi manza ibyo bamushyiraho birakomeye cyane kuko bihereranye no kugerageza kuvanaho ubutegetsi. Noneho rero icyo kikaba ari ikintu bakunze kwita capital punishment, mbega baramutse basanze koko ngo ni ukuri mbega igihano ni ukwicwa. Urwo rubanza rero rukaba rukomeye cyane, nubwo ari umudepite akaba adafite mbega uwo mugisha wo kugira ngo amategeko hari uburinzi bamuhereza ngo ntabwo akwiriye gucirwa urwo rubanza, ntabwo amategeko amuhereza uwo mugisha.
Bwana Sabiti, amakuru ndimo gusoma yanditswe n'ikinyamakuru Nile Post cyandikirwa aho mu gihugu cya Uganda avuga ko Bobi Wine yagejejwe mu rukiko rwa Gulu mu buryo bw'ibanga cyane, ndetse ko abantu babiri aribo bonyine bemerewe kumubona. Hari n'amakuru menshi yakomeje kuvugwa ko bwana Bobi Wine ashobora kuba yarakubiswe. Hari icyo mwari mwamenya kuri ayo makuru?
Nanjye ibyo ndi kubyumva, kuko bavuga ko impamvu imwe yatumye batemerera abantu benshi kumubonaho, ngira ngo urumva aho ndi rero abantu imyigaragambyo ni myinshi bisatse, ngira ngo urabyumva nk'uko nari nakubwiye abamushyigikira mbega bari kwigaragambya hano mu mujyi Kampala. Sori bumva barire ibyo bisatse muguma kubyumva.
Aho twumva bikomeye cyane ni ahitwa Kamwokya, ari naho Bwana Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine akomoka.
Rero icyo gice cy'umujyi wa Kampala cyitwa Kamwokya, nanjye aho ndi gukorera ni hafi aho, ofisi yanjye hafi aho ngaho, nicyo gituma wumva ibisasa. Ariko nizera ko nta kibazo, njyewe nta kibazo mfite. Abantu bavuga ko abasha kuba yakubiswe cyane kuko bagenzi be bamwe abandi badepite bo tumaze kubonaho bakubiswe nabo bafite ntiwareba bafite ibisebe byinshi. Cyemerwa ko mbega bamaze kubafata muri uwo mujyi wa Arua babajyanye n'indege za government, helicopter ya government, twumva ko ariyo yashyikiriye umudepite Kyagulanyi, imujyana mu wundi mujyi wegereye Arua wo bita Gulu. Rero ubwo
akabariho bari kugira ngo mbega mushirire mu bucyamanza ngaho, ariko nanjye ndabyumva abantu banjye n'abanyamakuru inshuti zanjye bari gukurikirana iyi sitere bambwira ko ari ukuri koko ko ndetse ubuzima bwe butameze neza cyane, kuko ngo nawe ari umwe mu bakubiswe. None rero ubwo ubutegetsi bukaba bufite kwirarikira kugira hagize nk'ibishyamye bisohoka byerekana ko ari mbega ari mu mbera mbi cyane bibasha kuzana ingorane, kandi kuko unabyumva ko hano mu mujyi abamushyigikira batangiye kwigurugumbya. Noneho rero bamubonye bakabona ari mu mbega arebeka nabi cyane, wasanga kizanye leta hano ingorane nyinshi.
Leta yakomeje kuvuga ko abatavuga rumwe nayo cyane cyane abo ku ruhande rwa Bobi Wine bari bagiye gushyigikira kandidatire y'umukandida wigenga aho ngaho mu mujyi wa Arua, ndetse amakuru atugiraho nuko uwo mukandida nawe afunze ariko yatsinze ayo matora, ngo aribo batangije izo mvururu batera amabuye ku modoka z'umukuru w'igihugu, ndetse hari n'amafoto yakwirakwijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu agaragaza imodoka y'umukuru w'igihugu ibirahuri babimenye. Ayo makuru hari icyo muyaziho?
Ibyo natwe na nuko tubyumva nyine, ibyo bishushanyo twarabibonye byerekana ngo imwe ku modoka y'umukuru w'igihugu yatewe amabuye nyine, bavuga ko aho ariho ubwandu bwavuye kugira ngo abasirikare batangire kurasa amasasu. Ariko twe dukurikirana ibya politiki bya ngaha, ntabwo wapfa kwemera ibyo wumva, kuko ahantu hari akavuyo nangwa se hari imvururu nyinshi nk'uko tubyumva, ntawe wanamenya ubwandu aho bwavuye. Ariko twe tukaba tukireba ko mbega ari nk'igisirikare nangwa se igipolisi kizi neza ukuntu cyakwifata mu mvururu nk'izo, tubona izo mvururu buri gihe mu bindi bihugu, ariko ntawe kiba kimenyesha ngo izo mvururu ziva muri kurasa abantu, kurasira kwica. Icyo rero abarwanirira uburenganzira bw'ikiremwa mu ntanga nicyo kibatabura cyane, kugira ngo ahabaye imvururu hose kugira ngo igipolisi gitangirire mu kurasa amasasi. Ntabwo ariko izindi leta zikunze gufatamo imvururu nk'izi, hari ingeri yindi ubasha gufatamo imvururu utishe abantu.
Uyu rero yari Robert Chagulanyi uzwi cyane ku izina rya Bobi Wine, ni impuguke n'umushakashatsi w'umuganda murambabarira, ni Bernard Sabiti umushakashatsi w'umuganda yaganiraga ahubwo ku ifungwa rya Robert Chagulanyi uzwi ku izina rya Bobi Wine mu kiganiro muri Isanga, mushobora no gusanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com mu gice cya muri Isanga. Ibyo jwi mwumva ni iry'icyamamare ikirangirire Aretha Franklin, yitabye Imana uyu munsi afite imyaka 76 y'amavuko. Imana imwakire. Abanyamerika b'ingeri zose bamubatije izina rya Queen of Soul, ni ukuvuga umwamikazi w'injyana ya soul. Ibyo ni ukubera intera ihambaye yagejeje ku muziki mu rwego rusange n'iyi njyana soul ubwayo ku buryo bw'umwihariko. Ni icyamamare kandi mu bantu b'impirimbanyi barwanije akarengane, ivanguramoko, guharanira uburenganzira bw'abanyakamwe, iruhande rw'ikindi cyamamare nyakwigendera Martin Luther King. Queen of Soul, umutegarugori Aretha Franklin witabye rero Imana uyu munsi afite imyaka 76. Queen of Soul kubera n'ukuntu yabaye urugero mu buzima mu rwego rusange no ku bantu bari batoya bagendaga bazamuka mu by'umuziki. Muri bo twakwibuka nka nyakwigendera Whitney Houston, nawe yari inshuti ye, avuga ko yamugizeho yamubereye icyitegererezo urugero rukomeye cyane none ro Queen of Soul nawe Imana imwakire yitabye Imana. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru nahangaha ahumurije. Mugire umugoroba mwiza, ndabashimiye, murakarama.